Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 munyonyo umwaka w'2023 ndabari umukije mwese mukurikira radio Inzamba agateka kawe nongera ndabaha n'ikaze muri rya sango ry'amakuru mu kirundi twateguriye ari twabatororokanirije nayo tuyahere kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abandi basirikare batatu bato bato b'Abarundi ngo bafashwe n'umuhari M23 inyuma y'intambara z'abahuje ku igenekezo rya 5 munyonyo barerekanywe kuri uyu wa mbere ngo mu kazi barungitswemo bavuga ko kwari kurwanya abanyarwanda bari mu gihugu cya Congo. Murabikurikira mu ntango z'ano makuru. Indwara y'igisukari ngo igira gatatu mu ndwara zituma abagwayi baje mu bitaro mu Burundi nkuko biri mu matohoza yakozwe n'umugambi w'igihugu ujeje kurwanya indwara zikomeye ariko zitandukira. Ivyo biruko mu gihe kuri uno wa 14 munyonyo amakungu ariko arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igisukari. Turakurikirana n'umwikambi y'impunzi y'imahama mu gihugu cy'u Rwanda aho abagwayi diyabete basaba kuronswa ibifungurwa bihangana n'indwara y'igisukari. Mu gisata cy'ubutunzi amadeni leta iheraniye amabanki akorera mu gihugu ngo arenga amamiliyari 600 by'amarundi biri mu cigwa giherutse gukogwa n'uwanonosoye iby'ubutunzi aho ngo ayo mafaranga aruta kure ari igihugu gikoresha ku mwaka. Murakurikira muri ano makuru Diomed Nyinteretse. Amakuru tubateguriye saa ya gusa mu kanya nito nido sabwe kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze. Ibyemezo byerekana ko abasirikare b'u Burundi bagwana ku ruhande rw'igisirikare cya Congo n'imigwi bafatikanije yindi irimo FDLR na Wazalendo byarashyizwe ahabona kuri uyu wa mbere n'umuhari M23. Uwo muhari ukaba werekanye abandi basirikare b'u Burundi batatu. Abo basirikare bakaba berekanywe bari kumwe na FARDC bafatanywe bari kumwe na FDLR. Umuhari ugizwe n'abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda hamwe na Wazalendo. Inkuru ya Bonfils Niyongere.
Abasirikare b'u Burundi berekanywe mu mwireresi n'umuhari M23 kuri uyu wa mbere ari batatu. Bakaba bari mu migwi ine bari kumwe n'iyindi migwi bariko bagwana ku ruhande rumwe bagwanya umuhari M23. Muri abo basirikare batatu umwe yaramaze kwerekanwa, babiri nibo ari bashasha. Abo basirikare b'u Burundi bahishuye ko bamwe muri bo baje mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kandi bambaye umwambaro w'igisirikare cya Congo FARDC. Aravuga kandi n'igikorwa bahawe mu ntara ya Kivu ya ruguru, abo akaba ari muri batayo ya gatandatu ya TAFOC.
Nitwa Premier Classe Nzisabira Ferdin. Atirikire ni 32 Inite ni amajara 321 kompanyi ya mbere injiye igisirikare 2018 injiriye imwaro cyo gukora nisanze muri Congo ndi Bujumbura dushika abantu 50 baciye batwambika iteni baciye baturiza indege batwambika iteni ya FARDC. Tumaze gushika ku kibuga cy'indege Igoma duca dutora inkoho dushyize Igoma adu aya misiyo yo kujya Kirorigwe kurwanya abanyarwanda.
Abandi basirikare bajanywe mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuye mu ntara ya Kivu y'Epfo bazana amamodokari kugera mu gisagara cya Bukavu aho baciye burizwa ubwato bashikana Igoma bose bambaye umwambaro w'igisirikare cya Congo FARDC. Abo akaba ari muri batayo ya gatanu ya TAFOC irongowe na Lieutenant Colonel Bizimana Pierre Claver.
Nitwa Kapere Chef Niyongabo Thierry 26 Desande nisanze muri Congo nari mvuye mu Burundi nca mu Gatumba njanjani ni Bukavu yegum njanjani muduku na yambariye Bukavu yekeze gichanga kugwanya umunyarwanda.
Abasirikare b'u Burundi bari kubarwana n'umuhari M23 kugeza ubu ntibaza amategeko abagenga canke agahembo bagenewe. Icyo bikoze hari amakuru avuga ko umwumvikano hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Antoine Felix Tshisekedi wa Congo utegekanya ko umusirikare wese arungitswe muri ico gihugu cya Congo ariho amafaranga angana n'5,000 by'amadolari ya Amerika. Ayo makuru nyene avuga ko ayo mafaranga agabanganywa hagati y'u mukuru w'igihugu namwe mu bihangange mu ntwaro no mu gisirikare abasirikare b'u Burundi bari mu rwego rwa Tafoke mu ntara ya Kivu ya ruguru bakaba barenga 2000 bari muri brigade irongowe na Colonel Jeconias niho imbere igizwe na batayo zitatu batayo ya gatanu ya Tafoke ya gatandatu hamwe n'iy'umunani ishingurwa ry'abasirikare basize ubuzima muri zo ntambara imiryango yabo ibwirwa ko wabo yaguye ku kazi gusa bagize ikindi babaza barategwa ubwoba na bamwe mbere bagahitamwo guca bacisha make abasirikare b'u Burundi bari kandi no mu ntara ya Kivu yepfo aho hakaba hari batayo zibiri batayo y'indwi ya Tafoke irongowe na Lieutenant Colonel Nkurikiye Batazirange tiri Bukavu hamwe na batayo ya kane ya Tafoke irongowe na Colonel Zenobe Niyonzima batazira kirapanze iri mu karere ka Uvira
Bonfis Niyongere arakenuye mu gisata cy'ubutunzi naho amadeni leta y'u Burundi iheraniye amabanki akorera mu gihugu ngo arenga amamiliyaridi 600 by'amarundi bishikirizwa na Diomede Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi mu cigwa yakoze ku byerekeye amadeni leta y'u Burundi iheranye hamwe n'ico kugwa kugira agabanuke mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere w'ayo mafaranga akaba aruta kure ayo igihugu gikoresha ku mwaka umviriza Diomede Ninteretse
Amadeni ubuye birateye ubwoba ibiharuro biboneka amadeni bavuga yuko twaduheranye amafaranga arenga 600 by'amiliyari no kuvuga ko hari amafaranga aruta kure amafaranga dukoresha ku mwaka ayo madeni ubiravye nka mbere ntibigoye kuraba uravye nko muri East Africa Community aho dusanzwe turi muri bya bihugu turamaze imyaka myinshi tutariha ubu mbere abakenya muri bako bariho kwandikira bavuga bati na tuzobima ubutegetsi bwo gutora mufata ingingo rero iyo umaze kubona umuntu adahe aherana akahera iminsi amadeni rero ni menshi mu gihugu kandi mwibuke yuko igihe harageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki iyo rero igihugu gifashe imigambi yo gukondera amafaranga mu gihugu hagati leta cyangwa amafaranga mu mabanki commercial bashiye muri BRD bijya bitare bondo trésor no kuvuga yuko amafaranga yaje bitanga mu Faransa effet d'eviction aba abasanzwe baba pivé basubira kuronka amafaranga muri banki kuko baca baburana kandi niko to d'intérêt cyiduka ko leta yaguze ugasanga rero kumwe cyo gituma uravye muri rusangi abadandaza abarundi ubuye ntibari bato bato nta ntambaze nibakironka canke niyo baye bayaronka ntibinvestisa ngo biza n'umwimbu kwiye ariko gituma leta iteza kugaragaza amafaranga yo mu gihugu na cancane muri banki ntisa amafaranga amabanke ikayasaba gake kandi yo bikenewe
kugiwe ngo hariho agahaze ku byerekeye integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka kuko ngo yongewe ko inshuro 68 kwijana ibisatanya mukuru byofashije abanyagihugu bironswa inica nkikize n'ubutumukurikire
brave ingene bikogwa kuko ubuye tuvuga yuko abantu ariko baraja mu byo bita budget programme umuntu arabona yuko hariho agahaze kambere ushufatira n'ukuri integuro y'uno mwaka uyu mwaka bwo yuko bazokoresha amafaranga ya mafaranga ngana imiliyaridi 300 n'amajanicenda renga hanyuma ukaraba bongeye ko inshuro 68 kwijana n'icyo 68 kwijana n'amafaranga menshi cyane hanyuma ukaraba kandi bakeneye amafaranga batabone yazova kumbure bibaza ko azova mu bafasha canke mu madeni yandi canke mu bindi amafaranga na imiliyaridi 700 izo rero iyo deficit nini cyane kuko irengeye nka 200% izo rero bikaboneka yuko ibibazo by'amafaranga ari ibibazo bituma umwimbu ushobora guca yo yufashe ukagira deficit umwimbu hari gihe rero ucusubira hasi hanyuma uravye nk'ibisata bikomakomeye bisata abantu babene igihugu bakeneye cyane cyane urabona ko bashizemo amafaranga make cyane ugeranye nk'uburimyi ugiye kuraba nko muri gisata nko muri presidence amafaranga ari menshi ingendo rero urabona ko ari ibintu kumbura ari ingendo nshasha iri kiraba ariko kandi usubiye ukaraba n'ingene habagegega FMI raporo yatanzwe yavuze ko hari ibibazo bitari bike byabonetse yuko byerekeye ibyo bita transparence kubona ingene amafaranga ya abantu kuronka amakuru babona ko ataboneka
inzamba
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu igenekerezo rya 14 mu myonyo n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara y'igisukari mu Burundi. Iyo ndwara isa n'iriko irimonogoza kuko batohoza yakozwe mu mpera z'umwaka uheze n'umugambi w'igihugu ujeje kugwanya indwara zikomeye ariko zitandukira. Yerekanye ko indwara y'igisukari ari ya gatatu ituma abagwayi baja mu bitaro kandi ko abagwayi bacega ibihimba by'umubiri 30% byabo biba byavuye kuri iyo ndwara. Ido Nido na Josephine Jones Mzimana.
Icho chigwa chakozwe n'uwo mugambi w'igihugu cabanje kwerekana kwiyongwara y'igisukari isani iriko irimonogoza mu Burundi itegwa n'ugwagasha rukora nabi kubera isukari nyinshi ibiri mu maraso. Amatahozo uwo mugambi wakoze ku bitaro byitiriwe umwami Kared mu Kamenge no ku bitaro byitiriwe umugano wa Rudoviko kwa Gasari Prince Jean Charles yerekanye neza na neza kwiyongwara y'igisukari ari ya gatatu ituma abagwayi baja mu bitaro. Sivyo gusa, ibice 30 ijana vy'abacibwa ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri ngo biba vyavuye kuri iyo ngwara. Ayo matohoza yerekanye kandi ko iyo ngwara yibonekeza no kubana batarashika imyaka 25 kandi ko intara zibangamiwe gusumba izindi ari cibitoke bubanza na mwaro. Muri ivyo bice by'igihugu basanze ibitera iyo ngwara ari cyane cyane gufata ibifungurwa birimo isukari nyinshi canke ikandukira kubera uwo mu muryango aba yarayigwaye. Ku bantu bakuze iyo ngwara ngo irashobora gutegwa no kunywa inzoga nyinshi canke itabi. Ayo matohoza yerekanye kandi ko umuntu ashobora guhuma amaso kubera ingwara y'igisukari. Kugira ngo iyo ngwara ishobore gutuzwa mu Burundi, ico cigwa cerekanye ko ababijejwe bose bohimiriza abanyagihugu kuja kwipimisha hakiri kare amazi atararenga inkombe, ariko igikorwa co gufasha ababa bamaze kuyandura ngo nticoroshe kuko ibibanza babakiriramwo bikiri imparugwa kandi nuko abaganga b'abaforoma banonose ico gikorwa badakwiye. Hakongera ko yuko ivyo bibanza bakiriramwo abagwayi ingwara y'igisukari usanga biri mu bisagara honyene.
Leta irasabwa gushira uburyo bukwiye mu gufasha abanyagihugu kwivuza bitabagoye gutyo n'abagendana indwara y'igisukari babonereho. Ako naka mugategwa na Jerome Kazabukeye ku izina ry'umuryango mpuzamakungu wo kurwanya indwara y'igisukari. Ivyo kaba byabishyize mu ikete yandikiye umushikiranganji w'amagara y'abantu. Kurikira Jerome Kazabukeye.
Nahamagariye umushikiranganji w'amagara y'abantu kugira ngo arabe ko yashira mu ngiro iyo ntumbero isi yose yihaye. Turasaba rero u Burundi ko bwogerageza bugateza imbere ivyo vyo mugambi barabiye kuvyo ishyirahamwe OMS risaba ko vyoba bihari mu 2030. Ivyo navyo nuko abantu 80% bafise diabete boba bipimishije, abantu 80% babazo babipimishije bashobora kuba boza baripima ku munsi aho igisukari cabo kigeze, abantu 80% bafise iyo ngwara ya diabete ko boshobora kuba bashobora kwipima ivy'umuvuduko w'umurindi w'amaraso, abantu 60% bafise iyo ngwara barenze imyaka 40 ko bashobora kuronka amastatine, abantu 100% bafise indwara ya diabete mu bwoko bwa mbere ko boba baronka insuline hamwe no kwama bipima bitabagoye ku mafaranga makeya. Kandi byo birashoboka yuko bishobora gushikira ubwo rugero mu gihe ho kongerwa kanovera mu byo kuvura abantu bagwaye indwara ya diabete. Rero kwemeza ko umuntu wese azoshobora kwivuza bitamugoye ko byo kwira isi yose ni ibintu bitaba byoroshye cyane, ariko turasaba yuko hoba uburyo bukwiye bwoshirwa mu bintu byo kuvura hamwe no kurwanya indwara y'igisukari abantu bose bagashikira ubuvuzi bitabagoye.
Mwikambi y'impunzi y'imahama mu gihugu cy'u Rwanda, ubuserukizi bw'impunzi busaba ko abagwaye indwara ya diabete buze bararonswa ifungurwa zihuye kandi zifasha abagwaye kugumana amagara meza. Jean Bosco kwibishatse aserukira impunzi zo mwikambi y'imahama arashima ariko ko abagwaye bitabwaho mu kuronswa imiti nk'uko bisanzwe kandi ku gihe. Kurikira
hano mu nkambi baridatishije abantu bafise iyo bagendana indwara ya diabete. Ni nacyo gituma bo muri bo benshi hari ukuntu baronka imiti kuri nkandi hose baronka imiti y'ukwezi. Imiti uko banywa bayitega mu kwezi biba bisobanura bashobora kuguha imiti y'ukwezi ukanywa ku munsi nk'uko biba bimeze. Rero ariko icyo twovuga ku byerekeye twatonti umuntu ashobora gufata tuwa regime n'ibiki ivyo ntazo babateganyirije kubera kumbure ibihesinzi bigoye ariko cyane cyane nk'ubusabe ni ukuvuga ati bishobotse kukujya miti ishobora kuba ya grava ikazanamo ibindi ni byiza yuko umuntu afata imiti ku munsi munsi ya diabetes nk'iyo murazi ko ari imiti nakaze yoronka icyo arenzaho byo bavyiza gusumba kosaba nyene abasanzwe banadukurikira badufasha nka save kurikirana ibintu by'ubuvuzi tutibagiye na hasere hamwe n'ugwe rwa leta minima yuko nk'ubuvugizi kuko imiti hari igihe isigaye itakiboneka neza ugasanga umuntu amaze uku kwezi kose adashobora kuronka umuti kandi murazi yuko iyo atanonse umuti indwara igenda yiyagrava gusumba kandi n'indwara idakira.
Imbere yo gusozera ano makuru ni inkuru y'umubabaro mu muryango w'abamenyesha makuru b'Abarundi inyuma y'urupfu rwa Egide Ndayisenga umuyobozi wa Radio Bonesha FM. Egide Ndayisenga yitabye Imana kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 13 munyonyo ahitanywe n'indwara mu bitaro Maison Medicale aho yaragwariye kuva ku wa gatandatu heze. Radio Inzamba agateka kawe ikaba ihojeje umuryango wa Egide Ndayisenga n'umuryango w'abamenyesha makuru bose. Imana imwakire mu bwami bwayo. Ni kuri ino nkuru y'umubabaro duciye dusozerera ko amakuru twabateguriye kuri uno wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwari mwaduteze abiri. Nshimire na bagenzi banje bamfashije kuyegeranya. Pia Gahungu nari ko ndabashikiriza ndabifurije kurora negwa aho muri hose naho gutaha.